mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Ni yadirwe mbasuza kandi mba ikaze makuru yacu kuri uyu mugoroba. Mu Burundi, uwigeze kuyobora icyo gihugu Sylvestre Ntibantunganya yasohoye igitabo.
Abantu bafite imyaka kuva kuri 18 gushika kuri 35-40 bategezwa kuraba neza. Ntibagwe mu mutego w'abashobora kuba baharanira ibya politiki muri kino gihe, bafise ibyo bahisha, bagaca bashaka fata kugwaruka, bakarutwara muri ibyo, kandi ugo gwaruka ataruhara na rutoyi rufise muri ako kahise.
Uwo ni Bwana Sylvestre Ntibantunganya avuga bimwe mu bikubiye mu gitabo cye yasohoye kuri uyu wa gatanu. Iyo nkuru n'izindi zirimo umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turabigarukaho mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo z'igihugu zatangije ibikorwa byo kurwanya imitwe y'inyeshyamba iri mu ntara ya Kivu y'Epfo. Icyo gikorwa bagihereye ku nyeshyamba z'abarundi ziri mu mutwe witwa Red Tabara muri teritwari ya Uvira, groupement ya Lemera. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Hirya no hino muri groupement Kigoma na Lemera, hashize iminsi igera kuri ibiri igisirikare cya Kongo FARDC gitangije urugamba rwo kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho y'abarundi ndetse n'abakongomani yarimaze imyaka irenga itatu ariyo yishiga kiza muri izi groupement. Ku ikubitiro, igisirikare cya FARDC kikaba cyatangiriye ku mutwe w'inyeshamba za Red Tabara wari usanganwe ibirindiro ku Kijyama. Amakuru y'Ijwi rya Amerika rikesha General Major Padre Jonas ushinzwe intambara n'ubutasi mu karere ka gatatu ka gisirikare, 3e zone de defense, amya yuko muri iyi migwano imaze iminsi ibiri itangiye, igisirikare cya Congo FARDC cyishe abagwanyi batandatu ba Red Tabara, hakomereka batatu ba FARDC. General Major Padre Jonas avuga yuko muri intambara yo kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga iri ku butaka bwa Congo, bamaze kwirukana umutwe wa Red Tabara mu birindiro byawo byari Murenge, Kijyama, Funi ndetse no muri Kivuza Mpegeri. Kuri ubu zimwe muri izi nyeshamba zikaba zarahunze zerekeza mu kibaya cya Rusizi, izindi nazo zihunga zerekeza muri lokalite ya Gitoga. Bamwe mu baturage baturiye iyi teritwari ya Uvira ndetse na grupu ma Kigoma barashima uburyo igisirikare cya Congo FARDC cyahagurukiye imitwe yitwaje ibigwanisho iri muri aka karere ka Uvira.
Twayakiriye neza cyane kandi twabishimiye cyane, kuko iya mitwe yitwaje ibirwanisho y'abarundi yaritubangamiye pa yaratunyaze kandi yatoteje abantu, bamwe yarabakubise bararwaye. None kuba tubonye iki giserikari cha FARDC cyacu cy'abakongomani turabishimiye cyane, kuba badukura hiriya mitwe yaritubangamiye muri kara karere, ndakeka kuko tugize amahoro kabisa.
Mu gihe ubuyobozi bwa secteur opérationnel Sokola Desid Sid Kivu biri mu gikorwa cyo kugwanya inyeshamba za Red Tabara, hari izindi nyeshamba z'abarundi za Farebu ndetse n'umutwe w'inyeshamba za FNL ziyobowe na General Aloys Nzabampema, izitangaza yuko izo ari nta gitero kirazigeraho cya FARDC. Uyu ni General Nzabampema waganiriye n'Ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone.
Kubasaho batanguye n'abatanguriye za Kiryama, nibaze ko natwe dushobora gushikirwa, mugabo twebwe turafise inzira dushobora gucishamo kugira ngo ibyo ari byo byose babone yuko barazi ko atangorane dufitaniye, gusa nibaza yuko ari pressio cyangwa ari amasezerano hagati y'ibihugu bibiri, Uburundi na Congo, bashobora kuba bari muri ibi bintu. Kuko nubwo havangwa n'igisirikare cya Congo, harimo n'abasirikare barenga 480 b'Abarundi bambaye iteni za Congo bari muri izi operasiyo.
Ubihamya gute General Nzabampema?
Yewe gaye, turafise amakuru akwiye. Nk'ubu nakubwira yuko hari batayo ya 512 niyo iheruka kwambuka, bamwe barambutse bagira maske yuko bavuye muri Congo basubiye mu Burundi, ariko ubu batayo ya 520 niyo ikirambuka.
Kuruwanda kwa General Major Padri ya kanye ayamakuru wafuga yuku jisigare cha Kongo jikorani jisigare cha Burundi kugwanyinye shambaza Burundi zinmuri teritwara ya Uvira. General Major Padri Jonas atangaza yuko nyuma yukurasa imitwe nye shambaza Burundi zare ditawara Porebu na FNR ndetse n'indi mitwe ya maimai itazemera gushira ibigwanisho hasi bazakurikiza kurasa nye shambaza kayumba nyamwata ziri mu bijabo ho muri groupe mabarara noro muri teritwara ya Fizi ndetse n'umutwe nye shambaza Gumino Nura mkutashizi bigwanisho hasi. Ngomenya yuko inyeshamba za redi tabara. Zija guhunga. Zasi zezi senye ibiraro bitatu by'uruzi Rusizi. Bihuza bibangwa na Gitoga. Kugira ngo ingabo za FARDC ziri mu bijojwe. Ziburu uburyo zibakurikirana. Vedase ngabo kubwijwi rya Amerika. Uvira mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo.
Mu Burundi Sylvester Ntibantunganya wigeze kuyobora igihugu yashyize ahagaragara igitabo cyerekana ko demokarasi mu Burundi yagihura n'ibibazo. Ntibantunganya avuga ko icyo gitabo kizafasha urubyiruko kumenya ukuri kubyabaye kugira ngo rwubake Burundi bwiza. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana.
Icyo gitabo Burundi Demokarasi piège cyahoze arongoye Burundi Perezida Silvestre Ntibantunganya gifatira ku byabaye muri kahise kuva mu mwaka w'1993 gushika mu mwaka wa 2017 mu gihugu cy'u Burundi kigashingira kubishinga ntahe by'abantu mu kwerekana ko naho mu Burundi hatangoje intwaro ya demokarasi yagiye irahura n'ingorane. Perezida Ntibantunganya akavuga ko yashatse kwigisha abarundi ko kungene bo kwifata mu bihe bigoye biba byashitse
n'inyigisho yingene dutegezwa kwifata mu byagiye bigora Burundi. Kenshi urasanga tugenda dutana ku mwikomo umwe wese abona yuko uriya mwene wabo ari we mubi mugabo we ntiyirabe tukibagira mbere yuko turi abarundi. Sizi ko muyibuka wa mugani w'umusambi n'igikere. Umusambi ukagenda kugatumbuti ndi mwiza ndi mwiza ndi mwiza mugabo igikere cereye mu mazi hariya agatima ariko ushaka rero kugira ico washije kunywanisha abantu ubanza kwiraba mutima wawe wewe nyine ukuri hanyuma karaba ishobora guterera abantu.
Mu gihe Perezida Ntibantunganya yemeza ko ico gitabo kizofasha umugwi kumenya ukuri no kunywanisha abarundi sever ku vyabaye urongoye iyo mugwi arashima ibiri muri ico gitabo. Petero Claver ndayicariye arongoye sever avuga ko iyo agishwe inama yari guhindura ingene ico gitabo citwa.
Si j'avais été consulté par vous.
Iyo mungisha inama nari kubasaba ko mucita Burundi demokarasi yafashwe imiri aho kuvuga demokarasi yaburabujwe yafashwe imiri n'abandi yafashwe imiri n'abanyepolitike b'abarundi batabona neza iyo bajana Burundi hamwe n'inyungu zigaragara canke zitagaragara z'abanyamahanga ku Burundi
visible et invisible d'une autre part.
Mu mugambwe sawanya Frodebu bazanye intwaro ya demokarasi mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'1993 bemeza ko ibyo Ntibantunganya yanditse muri ico gitabo babibayemo kandi byabashikiye. Bavuga ko ico gitabo kizotanga umuco ku mabi yashikiye u Burundi n'abarundi kubera bamwe mu banyepolitike bataye intumbero bagahemukira abanyagihugu. Leonce ngenda kumana icegera cy'urongoye Frodebu akibaza nimba demokarasi gushika ubu ikiburabuzwa.
Suppose un problème. Est-ce que la démocratie est toujours en
cours? Ningorane. Mbe demokarasi iracyafashwe miri canke iracyafuye hamwe byo babikimezo zoba ari ingorane zikomeye none twoba turi he.
Depuis 93 nous sommes à l'Europe.
Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yaserukiye leta yemeje ko ibyanditswe ari ukuri kandi hamwe abarundi benshi boza barandika ku vyabaye vyotuma atakuri na kumwe kunyegezwa. Gaston Sindimwe avuga ko leta izoshigikira uwo wese ashaka kukuri kumenyekana. Uko n'ukuri kwibonekeje mu gihugu igikomeye nuko wagushize ahagaragara abandi nabo bobikora hakaba ubutandukane bw'ibyiyumviro kugira habone kumuco ku vyabaye ubahiriza abarundi bose mu butandukane bwabo. Twaje kwerekana ko leta ishigikiye uwo wese ashira imbere ukuri ku vyabaye kuko Burundi bwaciye muri byinshi. Perezida Ntibantunganya avuga ko ico gitabo ari ntangere kugwaruka. Uyo yahoze arongoye Burundi akavuga ko uzogisoma azomenya ukuri n'ikizira bigatuma ugwaruka ruvavanura no guhendwa n'abishakira inyungu zabo.
Abantu bafite imyaka kuva kuri 18 gushika kuri 35-40 bategezwa kuraba neza. Ntibagwe mu mutego wabashobora kuba baharanira ibya politiki muri kino gihe bafise ibyo bahisha bagaca bashaka gufata kugwaruka bakarutwara muri ibyo kandi ugo gwaruka ataruharana rutoyi rufise muri ako kahise. Ugwaruka rero rusome iki gitabo hamarurabe ibyo kwirinda mbere runafashe twebwe akurubago abavyeyi barwo kugurura imitima yacu kugira ntitubandanye turubira intambamye y'uburundi bwiza.
Icho gitabo Burundi Demokrasi Piyeje, Perezida Ntibantunganya akabagisohoye nyuma y'imyaka 20 asohoye ikindi citwa Demokrasi pour tous cyasohose mu bice bibiri mu mwaka w'1999. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Kira
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 Kira ni kiganiro cy'urwaruka kubyerekeye kiza sida.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi, inyigisho zo kurwanya indwara ya sida ziratangwa mu mashuri yo mu ntara Cyankuzo mu mirwi abanyeshuri bahuriramo nyuma y'amasomo. Abanyeshuri bahabwa izo nyigisho mu mashuri yisumbuye ya komine zo mu Cyankuzo bavuga ko bazi neza uburyo sida yandura nuko bayirinda. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean-Claude Nshimirimana.
Imigwi menyumenyeshe na Stop Sida niyo abanyeshuri bahuriramo nyuma y'ivyigwa ku ishure ryisumbuye rya komine ryo mu Cankuzo muri komine n'intara ya Cankuzo, bakaronswa inyigisho zijanye no kurwanya umugera wa sida no gutwara imbanyi batifuje. Abo twayazemo ahabwa izo nyigisho baravuga uburyo butandukanye umugera wa sida wandukiramwo.
Umugera wa sida urandukira bivanye n'ubushurashuzi, bivanye n'ukwizibura nk'ikintu cyazibuye umuntu agwaye umugera wa sida.
Uno wandukira cha mu maraso, kuvuga mu imibonano mpuzabitsina idakingiye canke umwana bariko baramwibaruka umuvyeyi wagwaye umugera, umwana ariko aravuka ashobora guca yandura kubera habayemwo ibintu vy'ingupfu, umwana ariko aravuka akaba kontakte y'amaraso yiwe nayo umuvyeyi.
Baranavuga uburyo abenshi mu gwaruka banduriramwo umugera wa sida.
Hatwege abakobwa tokwandura biciye kugenda majoro tugahendwa n'abahungu akaduhenda mu bintu bisayangana bakaduha ibisayangana tukavyakira.
Ingaruka z'umugera wa sida ku magara y'umuntu ziri mu byo bigishwa muri iyo migwi.
Umugera wa sida je mbona umengo ni ingwara itinyitse, kuko iyo urwaye umugera wa sida urumva umengo ntumeze nk'abandi, urashobora kugwaragurika canke ugasangura naguhitanye no gupfurapfuye canke ukawanduza n'umuryango wawe.
Uyu muntu agwaye umugera ashobora kuguma agwaragurika ibihe byose akaguma ari ntamagara. Ikindi nacyo kubitaro niko baguma bamubwira ko bakwama ku miti ya misi yose.
Ushobora gupfa kandi umugera wa sida umaze kugufata nta bikorwa byisubira gukora nk'ibyo wahora ukora. Kora udukorwa duke duke, indwara nazo ziba nyinshi ziravangatirana, ugasanga aherezo nyine no gupfa.
Kwandura umugera wa sida biragira ingaruka mbi no mu vy'ubutunzi mu muryango, nk'uko uyu munyeshuri abimenyesha.
Ingaruka z'umugera wa sida mu muryango kubanza niho habanza kugira ingorane, kuko akenshi iyo umaze gushika mu bihe byo kugwara gwawe n'uwo mugera bigabanya iterambere mu rugo, bikagabanya iterambere mu gihugu, kubera ko usanga abakugwaje baguma bakugwaza aho bokoze ibikorwa by'iterambere, hanyuma na wewe kazoza kawe kaba gapfuye.
Nubwo atarucanco ruraboneka canke umuti ukiza umugera wa sida, abo banyeshuri baravuga uburyo bize bakoresha kugira ngo ntibandure uwo mugera.
Ushaka kurinda umugera wa sida neza na neza, ingingo wofata ica mbere ku busambanyi wo kuyihangana ukareka gusambana. Ica kabiri ntiwopfa gutora ico ubonye cose uce wikuza imvunja canke naho ugikoreshe witoboye uru.
Kubijanye na kurinda umugera wa sida batubwiye ko twokwihangana, tukihangana vyose ko twihangana tugakoresha gakingirizo.
Kwegera abavyeyi tukaza turababaza ibijanye n'irondoka ry'amagara meza, hamara tubarira nko kwihangana imibiri iragorana mu gihe wananiwe no kwihangana byase gose ukaca uburu ugakoresha agakingirizo. Naho nyine baratubwiye ati agakingirizo ntigakingira ijana ku ijana, cyari igihe ugakoresha mugabo ugasanga karaciyemo nyine birashitse karatabutse agakingirizo uciye wandura indwara.
Nubwo kwihanganira imibonano mpuzabitsina bishigwa imbere mu kwirinda kwandura umugera wa sida, bamwe muri abo banyeshuri bavuga ko bigoye mu gwaruka.
Kwihangana ku muntu w'umuyabaga usanga ari ikintu kigoye kubera bakifite amaraso ashushe cyane.
Ntibyoroshe kubera ibihe tugezemo. Abakobwa benshi b'iki gihe tugeze mu rugero y'uko tuvuga ati twebwe dukeneye kwiyemeza ku bandi, kandi uko kwiyemeza usanga ari kuryamana nk'umuntu, ibyo ngura nk'ifaranga ubone ko ugezweho ibintu nk'ibyo wonye.
Mu biragoye nyine cyane rwose beshi ntibyaboroheye kubyirinda kwihangana gufise bake bishi cusanga ariko bitiza ari ibintu by'agakingiriza ari byo ariko arakoresha gusa navyewe kakaba karajayo data ingwara ziragano kabe ninda zinda
nyankiye Victoire umurezi yafasha mu gutanga inyigisho mu mugumenye umenyeshe aratubwira icatumye izo nyigisho zitanguzwa ku mashure
babona yuko ugwaruka rusigaye rurondoka ku rugero runini bakaba rero bari bagamije ko boshobora kugabanya inda zindaro mu mashure ndetse no mu gwaruka rutari mu mashure
uretse inyigisho zitangirwa ku ishure hari n'izibera ku ivuriro nyankiye Victoire arabitubwira
muri uyu mugambi nyene hariho yuko dushobora kubatwara ku ivuriro rigenzi mugenzi w'ugwaruka barabaha nyene inyigisho zijanye n'ingene bo kwifata nk'ugwaruka bakabereka ingene bo kwirinda izo ndazindaro kandi narabonye yuko abanyeshuri barabihurumbira kuko mugihe twagiye kwiryo vuriro mugenzi w'ugwaruka ubugingo turi mu izo nyigisho baza barasohoka kamwe kamwe bagiye kwipimisha umugera wa sida imwe bita dépistage volontaire
uwo murezi aremeza ko izo nyigisho zimaze kugira ico zihinduye mu nyifato y'abanyeshuri
ari byagiye bihinduka indazindaro ndaro turabona yuko zisa nizagabanutse
izo nyigisho zo kugwanya umugera wa sida ninda zitifujwe zitangwa inyuma y'ivyigwa ku banyeshure bo mu nyigisho z'inyuma y'ishure shingiro ziyongera ku zindi ziri ku ntonde z'ivyigwa mu bisata by'inyigisho bitandukanye nk'uko bivugwa na bamwe mu bigisha Jean-Claude Nshimirimana mucankuzo Ijwi rya Amerika
Cari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro c'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ivyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani ikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga uno munsi tuganira ivyerekeye ubutunzi bw'igihugu n'ingene bugira ingaruka ku ndinganizo ya politike. No munsi tushimikira cyane cyane ku butare n'agataka turarabira hamwe ibijanye n'ubutunzi buri mu butaka bw'u Burundi. Turabire hamwe n'ico ubwo butunzi bwa bumaze mu gutunganya iby'igihugu cyane cyane mu kigega cya leta. Ikindi tuza kuraba no kurabira hamwe ingene ubwo butare bwoba bucukugwa mu gihugu cy'u Burundi. Turaraba kandi ingene ubwo butare hari ico buhindura mu bijyanye n'indinganizo ya politiki. Ikindi tuza kurabira hamwe n'intambamyi zo bazituma ubutunzi buri mu butaka bw'u Burundi budashobora gushikana abarundi ku mahangiro makuru makuru baba bishinze. Nimba hari izo ntambamyi turabira hamwe umuti ico ko kugira ngo ubutare buri mu butaka bw'u Burundi bushobore by'ukuri kugirira akamaro igihugu cacu mu bijanye n'ubutunzi n'iterambere. Ibyo rero kugira tubice ijya nino turi kumwe n'abatumire babiri. Hari ambassadeur Willy Nyamitwe yaserukiye ibiro vy'umukuru w'igihugu asanzwe mbere ari n'umuhanuzi mukuru mu bijanye no kumenyesha makuru. Ambassadeur mwaramutse.
Mwaramutse neza, ndaramukije n'abari ko baratwumviriza baba abari mu Burundi n'abari hanze.
Urakoze. Ubundi turi kumwe ni Honorable Simon Bizimungu yaserukiye urunani rw'abigenga Amizero y'Abarundi. Honorable mwaramutse.
Mwaramutse neza, ndabaramukije amahoro n'abarundi bari ko baratwumviriza.
Urakoze nawe.
Ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
mereye mu biro by'umukuru w'igihugu Ambassadeur Willy Nyamitwe. Mu Burundi hariho ubutare cyangwa nta buryo?
Niho buri nyine, niho buri. Kenshi ahubwo ndashimye ko kubona mwateguye ikintu kiganiro, kuko kenshi ibiganiro nk'ibi usanga abantu baja mu bya politike bindi bijanye n'imigambwe bijanye n'ibindi. Mbere hari n'igihe bavuga iby'ubutunzi, mugabo iki kintu kijanye n'ubutare n'agataka bugye nico kirimo politique ikomeye hano mu bihugu byinshi bya Afrika aho muzobona henshi harimo ingorane kenshi nuko abari bihugu bitunze mu isi yavyo bifise ubutare n'agataka bikwiriye hanyuma bagaca babona ko abo bishobora kubidandaza bishobora kwikenura muri byinshi usanga rero kenshi hariho ibihugu bica bigerageza kubidurumbanya mumbo zibiri icambere bashaka kubidurumbanya kugira ngo ntibishobore kwikenura ntibishobore gutera imbere cyanke bakabidurumbanya kugira ngo bashobore guca baza bibe ubutare nicyo turabona nko mu gihugu kibanye cya Kongo aho usanga hari n'inteko zimaze imyaka hafi 200 ariyo ziri inteko vamahanga zirenga 18,000 ariko ugasanga igihugu cyaratabaguritse kimwe kiri mu ngoro
mu Burundi ubutare dufise n'ubu
ni byinshi cyane ubutare dufise mu gihugu cy'u Burundi Jesse ndumuhinga wavyo mugabo umwama bavyumvise baravuga zanikere baravuga leterre sinzi nyene cyita mu kirundi
amabuye y'agaciro
habari turafise nzahabu turafise coltan n'ubundi butare byinshi rero ubutare dufise mu gihugu cy'u Burundi ni byinshi cyane kandi burya ivyigwa vyatanguye kera abakoroni bari hano barashoboye kugira ivyigwa barabona igihugu cy'u Burundi gitunze goze nacyo gituma batifuza ko Burundi buronke intahi y'ukwikukira hajya kugasorera gwanya hajya ubona hari abarundi bagerageje kugwanya intahi y'ukwikukira bakoreshejwe n'abakoroni nuko bari kubakorera inyungu z'abakoroni nyene kuko bo yifuza kwigumira hano kugira ngo bashobore gutangura kwimbura buno butare bashobore kubyitwarira hanyuma hariho n'ivyigwa byakozwe nibuka 67 aho mbere hashatse no gutangurwa ibikorwa byo kubucukura hanyuma mwarabonye byaciye bikurikira imyaka 1996, 1997, 1992, 1993 ijya myaka yose ikurikira bijya byose byagiye birabakora kugira ngo abarundi bajyane ntibashobore ahubwo gucukura ubwo butare ngo bongere badandaze bitunganije byawo mwarabonye imyaka 80 kuko barasubiye kuribagaza amaze hafi nk'imyaka 3-4 barasubiye kugaruka tereka dusubire rero turabi uko twobucukura bwa butare muri buka na za ndege zitwa Musongati muri buka sinzi hariho oya icyo hariho indege nimba baragwaraye niho havuye Musongati burya ni kera ya Musongati mwibuka hariho n'indege je nkiri muto twarakunda kubona indege ifise urundu rw'uguma rurerure yakunda kugenda igendera pima mu gihe twari dukunze kubona indege zitandukanye murazi ko hariho nk'indege zaza gupompa ipampa kigobe yose wari muri mabipampa mu kiyacimbo ugasanga hari indege ziko zirapompa hariho rero iyindi ndege yari itandukanye n'izindi twakunda kubona igenda ifise urugundo rw'uguma rurerure rero hajye ubonye ibintu bya ya ndege ya Musongati niki nuko abarundi bari bagerageje kuja mu vyugucukura ubutare hanyuma rero byagoranye na cyagiye hatangwe kubaho ingorane hagati ya y'isengero katolika na leta biracura biragorana abantu ntibaje mu vyo kubucukura mugabo ibyo byose muravye no kuri Buyoya harasubiye kubaho ukwifuza gusubira kubucukura za ndover gihe ziza gihe basinya amasezerano gihe habaho amasezerano tari make mugabo Burundi bwari mu ntambara y'urutavana ko 1999 ndazi ko nasoma makuru menshi usomye no mu buzaro nuvu n'indi urabona yuko harimo ibintu bijanye n'ubutare byavuga ariko rero ubutare burahari mu gihugu cy'u Burundi n'aba ambasaderi benshi bishira mu Jaburaya mu 2012 2013 muri buka cyage to turategura ibwirizwa rigenga ibyerekeye ubutare n'agataka muri buka ko hariho ukujuragiza abarundi n'induru nyinshi cyane zabivugwamwo naye amashira hamwe nkaya yaba parseme naye akajamwe nayo nyene ugasanga rikariruka nayo nyene babwira ati vuga n'umusemerera ahubwo biragoye abagira babitware abarundi akagira bati tugira twitunganirize ibyacu tuze ducukura ubutare igihugu cy'u Burundi gishobore kudandaza hanyuma abarundi bashobore kunguka bashobore kwiteza imbere aho rero niho nashaka gushimikira ko cyane ibyo abantu babonye mu 2015 ntibibaze ngo ni ibintu byaje bijanye ngo ni byamanda n'ibindi byari mu busanzwe ibintu bijanye no gutare
turabigaruka ko neza reka mbanze nsimbire mu mizero y'abarundi honorable Simoni umushinga amateka muserukira abarundi ubutare mu Burundi ngo bwariraye ivyo namwe murabitse
nuko bivuze umuhanuzi biro by'umukuru w'igihugu
umuhanuzi mukuru
mukuru mukuru
ahantonga nawe nyina bari buhanuzi nubwo umuhanuzi bari muhanuzi
mu Burundi nije kuri ko ubutare burahari kuba buhari ni kimwe ico bumarira abarundi ni kindi ubutare nije burahari mu Burundi kandi bwo ko bwinshi yavuze nyakuwa wa
yavuze nikere
yavuze nikere nzahabu amabuye y'agaciro terrar hariho mujumbu hariho zayiraniyo ni urazi ku ikarata ubutare burahari ni bwinshi yego
ubutare burahari bwo ba bucukugwa ko yagize ati abazungu bagomba kubwicukurira bo abazungu baragiye ubu buracyo kuko
aho nzi wa utangiye gucukurwa na hantu habiri ni tererare muri Bujumbura rirari niza hawo muri mabayi byatangiye gucukurwa na hantu habiri nuvuga ko ubona ko ari umugambi wo gucukurwa utari
gucukurwa nabandi
aye gucukurwa n'abazungu arantunga
abazungu yavuze yuko kijya gihe bagomba kuguma tugume mu mugakinyizo kabo kugira bagume bicukuye
cyaseyo
ndice ari cyubucungwa n'abazo
icyo nico natahura kuko ndazi inkima bayi imbona barusiya abasiya n'abazo cyaka uri ni yambira ko asiya n'abazungu n'uko ntaza gutahura
neza icyambere mugabo sinavuza abazungu burya navuze abanyaburaya iyo mvuze abanyaburaya mu gifaransa les occidentaux sinavuza abazungu burya turafite n'abarundi b'abazungu hari abarundi b'abazungu kuko ibwiriza shingiro ryacu riremera yuko ubufise umubyeyi umwe w'umurundi ashobora kugira akabira k'abarundi turafite abarundi b'abazungu rero sinavuze urukoba
karaza ko abantu tubwiye ko ndi utibucukugwa n'abazungu n'ubu
icyo nico novuga kuko nibo mbona niba bacukura
mwebwe nk'abashinga amateka murabimenyeshwa abawucukura yera abawucukura icyo buza kutumara
aho nubambeshe nk'umushinga amateka bizera abarundi mvuze ko abashinga amateka tuba twaramenyesheje ko gucukurwa kumbura ashobora kuba arabimenyesheje mugabo twebwe ntazi twamenyesheje
ukanye
cyuko amakontra ntituzi ngo ameze ku ivyigwa biraba uko ubutare bucukugwa ega ingaruka zizobizahe ntibizwi ntabyo twamenyeshejwe kandi biranagoye no kubishyikira
nta vyigwa nta masezerano mubona bucukugwa gusa
je mu mucinga amateka mu mizero y'abarundi mbona bucukugwa sinakubwira ngo nabonye ikigwa runaka cyerekeje ubwo yubwo butari cyanke amasezerano runaka
ariko yagize kuvuga kana ati urabona ko abazungu bajya baba bingomiganje yindi bagomba ko tutikukira kugira baze baritwarira ngo butare none umunsi mwiwe nk'umushinga amateye kubona abarusiya baza babucukura userukiye abanyagihugu ntihagera kimuvuga
bo kuvuga nk'umushinga amateka urabaza uti ibi biko biragenda gute mugabo icyo novuga ntigiteye amakenga nuko abo baza utaronka inyishu itumbereye
wavuze uti amasezerano ntituyabona wavuze uti ivyigwa byo byarakoze by'ingene buzocukugwa ntibiboneka none mwarabisabye mukabibura
hari abagerageje mu bushikiranganze umugabo batashobye kuboneka sinzi ngira ngo nyakomanuze za kutubwira kuko hari abagerageje kurondira ivyo vyigwa tutabironse
icyo ni gice cy'ambere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho twariko turabira hamwe ibijanye n'ubutunzi buri mu butaka bw'u Burundi n'ico ubwo butunzi bwa bumaze mu gutunganya iby'igihugu cyane cyane mu kigega cya leta mu bijanye n'ubutunzi n'iterambere ndagushimire ambasaderi w'Irinyamitwe nibutsa yuko uri umuhanuzi mukuru mu byerekeye kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu
mwakoze kuntumira kandi ntumuze musore kunyibagira muze murantumira kugira ngo nyage naba
neje tugarutse kuri ibindi bibazo uriteguye kuza
ni ukuri niteguye kuza kuko burya ukuri guherera mu kuyaga kandi y'abantu baguma bayaga baganira bimwe bavuga ngo nta biganiro bihari ibi nivyo biganiro bikomeye abarundi bamwe ko barayaga
ndagushimire honorable Simon Bizimungu waserukiye urunani amizero y'abarundi
mwakoze namwe kwa mwantumiye
Tugushimire nawe Jerome Niyonzima wateguye kandi ukatugezaho iki kiganiro kwa Nyaburunga. Tubashimire inshuti mwese mwari muduteze amatwi. Dushimire Engineer Lopes wadufashije muhanga bw'ibyuma. Geoffrey Mutagoma wegeranije aya makuru muri studio ya gatanu Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema. Mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.